ili ni Sauti ya Amerika. Ubu ni wamwanya kwejwi rya Amerika ikiganiro tubashikiza iminsi yose muri Sanga tega matwi iminsi yose isaha 10 zo kumuhinga mu masaha y'ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda muri kumwe na Fiden Yonga. Ubutandukana kw'abantu kubijanye n'ubwoko ibara ry'urukoba idini n'igitsina n'ibintu bishobora kuvamwo ibibazo bikomeye mu bice bitandukanye byo ku isi. Ibibazo bitagira indire kandi bitiharijwe no mu gwikanaka canke ubwoko kanaka. Ibibazo byavuyemo urwango, amatati, intambara n'ubwicanyi no kwinubana hagati y'abantu mu bice bitandukanye byo ku isi. Yamara haraho ibyo byahaye abantu inguvu n'iterambere kurushiriza. Nikiye cyo kogwa kugira ibyo bibe. Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Sanga. Kaze mwese mu kiganiro cyacu. Umutumire wacu Madame Seconde Nimenya yavukiye yongera akurira mu Burundi. Muri iki gihe akaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara cha Seattle muri Leta ya Washington. Seconde yandika ibitabo, atanga ibiganiro bitanga icyizere kongera agafasha abandi gukura ivyigwa mu bibazo baba baciyemwo. Tutarambiranye ku telefone rero turi kumwe na Seconde Nimenya. Uriwe neza?
Eriwe Fida makuru.
Ahubwo ni mwaramutse iwanyu haracari kare.
Yego mwaramutse.
Mushobora kwidondora kurushiza kuba ariko baratwumviriza?
Yego murakoze, hanyuma murakoze kumpa ikiganiro nkuko wabivuze. Nkaba nitwa Seconde Nimenya. Nkaba navukiye nakuriye mu Burundi, hanyuma naraje muri Amerika y'ubuseruko arahetse imyaka itari mike mbino, hanyuma nkaba rero mu kazi nkora nandika ibitabo nkagerageza gusangira ibyiyumviro n'abandi, hanyuma ngira ngo nibyo rero tujya kuganira bimwe bimwe muri ibyo byiyumviro nsangira n'abandi.
Watubwira ibyo washimikiye ko muri ibyo bitabo wanditse?
Igitabo cya mbere nanditse nkoreye ku buzima bw'iwanje, ngene nakuze, iyo nabaye, ibyo naciyemwo kuva mu bwana bwanje, hanyuma gushika nkure nubake, hanyuma nibaruke. Ibyo byose rero nagiye ndasangira ibyiyumviro, ibyiza naciyemwo, ibibi naciyemwo, byose icyo byamfashije kwiga ubuzima bwanjye, hanyuma nicyo mbona yuko nicyo nabona ko bishobora gufasha abandi naho baba bataciye mu byo naciyemwo. Mugabo baciye nko mu zindi ngorane, mugabo nkabereka yuko rimwe rimwe ingorane ari zo zidukuza, biva ingene tuzibona n'ingene tuzifashe n'ingene twishura kuri ibyo bibazo tuba duciyemo. Hanyuma nibyo rero nagerageje gushyira mu gitabo cya mbere nshyiye ku buzima bw'iwanjye, ariko n'ukuri nkugurura ku buzima bw'abandi mbere ngashyiramo n'ibibazo bifasha ingene abandi nabo bokorera ku buzima bwabo.
Ntaguciriyemo, reka ndababwire abatwumviriza ko icyo gitabo wacanditse mu Cyongereza kikaba cyitwa Evolving Through Adversity: How to Overcome Obstacles, Discover Your Passion and Honor Your True Self. Ni ukuvuga muri make novuga gutera imbere umuntu aciye mu ngorane. Kikaba cyasohotse mu mwaka w'2013. Mubandanye ku bindi bitabo mwanditse.
Ego, hanyuma mu mwaka uheze naho nasohoye ikindi gitabo kijanye n'icyo nyene, mugabo ni nka exercise ndikanda kirondera mu kirundi kanda gitora, mugabo ni gitabo kiza gufashira icyo cya mbere, mugabo cerekana ingene abantu nabo bokorera kuri ku buzima bwabo. Icyo nacyo nagisohoye mu mwaka uheze, hanyuma naranditse n'ikindi ni gitabo mbega novuga ni Histoire fictive. Hanyuma ariko nayo nyene icyo gitabo cyerekana ubuzima bw'umuntu ibyacamwo n'ingene bimufasha gukura, yagerageje kwiga wenyine akavuga ati jewe ndiyizi, akiyiga imbere yuko yiga abandi. Iyo wiyizi rero bigutuma nawe ufasha, wifasha hanyuma ugashobora gufasha abandi nabo mu bibazo byabo. ni ibyo nandika kugerageza gufashanya.
Hanyuma tuje ku novuga igibazo twashaka nyamukuru kuvuga ko uno munsi kuvyerekeye guhuza abantu bafise ivyo batandukaniye ko kubijanye n'imico ibaragirukoba idini gitsina canke ubwoko murabishimikira ko cyane nikiye cyatumye ikibazo nk'ico mubona ko ari ikibazo mushimikira ko
byavuye cyane cyane mu buzima nabayemwo byaba ingorane zashitse mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuva mu myaka ya 70 hanyuma iki gihugu cyagiye kiracamwo bifatiye cyane cyane kuvangurana hanyuma kukwinubana ku bwoko maze kuza muri Amerika y'uburaruko nkabona naho nyene yuko hari ingorane bizisa n'ibyo mu Burundi mugabo naho nyine ukabona yuko ari nk'ibi by'amadini ari nk'ibi by'ubwoko abirabure abazungu naho nyine ubona yuko muri ntuze mu mibano hari ingorane ntambuga rero nti mbe ni kubera iki abantu twibaza ngo dutandukanye ngo ni bibi ni kubera iki tutofatira kuri uko gutandukana ahubwo tukabikoresha kugira ngo tuduzanye tufashanye dukundane kuko ubiraze n'ukuri ntacyo dukwiye gupfa turi bamwe kuko twese turi abantu imbere ya byose turi abantu w'umwirabura w'umuzungu w'umuhutu w'umututsi w'umutwa turi abantu hanyuma ibindi byose nibaza ko ari twebwe abantu rero twagiye turazana izo ngorane kwari twe twazizanye none ni kubera iki tudashobora no kuzitorera umuti kandi ari twe twazizanye nibaza ko umuntu atanguye ikintu aba agifitiye n'inyishu ingorane witanguye urabye ku rundi ruhande hariho inyishu yawe ariko biva kuri twebwe kuri umwe umwe wese
umuntu arabye ibyo bibazo
biva kuri twebwe
alo muratwumva
yego ndabumva
ni ibibazo byavuye mu rwango amatati intambara n'ubwicanyi no kwirunubana hagati y'abantu mu bice bitandukanye byo ku isi ni ikibazo cyatanguye kera kandi n'ubu kikibandanya umuntu arabye mu bihugu bitandukanye nk'ubu ibiriko biraba duvuye turetse na Afrika ni ibibazo byibonekeza cyane bifatira kuri izo mbo twariko turavuga nangaha mu bihugu bimaze gutera imbere byo mu burengero bw'isi umuntu yitegereje nangaha muri Amerika ubu arabona ko ibyo bibazo abanyepolitike babifatiye ko babigira umugambi mukuru mu kwiyamamaza kugira batogwe mu gufatira ku gutandukanya abantu aho kubashyira hamwe mubibona gute ntimubona ko ari ikibazo gikomeye naho mwibaza ko ibyo byategereza kuba gutanga ingufu n'iterambere ry'abantu
ego byategereza gutanga ingufu kuko abanyepolitiki urumva bafite umugambi wabo wo gutogwa ingene batogwa rero umwe umwe wese afite ibyo akoresha mugabo twebwe nitwe tubatora twebwe tubatora rero tudashima ingene bariko baritoza nitwe duteza kwiyumvira nitwe duteza gushikiriza yuko abo dutora ari abantu bateza kuduhuza atari abadutandukanya urumva rero twebwe tubatora nitwe bisubira bikagaruka ko iyo dutoye abadasa n'ibiziyumviro twifuza ko bazana batadusubiza hamwe abatuma tuguma twidiviza ahubwo tugarukana hamwe baguma badutandukanya urumva biva kuri twebwe tubatora rero n'ibyo abanyepolitike barafise uruhara ariko ibitora nitwe tubatora ego rero twokwiyumvira umwe umwe wese ahari akamenya ko afise uruhara rwiwe kandi mu gutora tugatora aho tuba tutangurira aho tuba ari mu makomine mvugiye nko mu Burundi ngira mu mazone ino urabona ama ntuzenya ama election lokale aho tuba kuko nihubazi kurusha mbere abo aho ahushikaho gutora mu president w'igihugu urumva batora abo tuzi yuko bazotuvugira neza kandi bazotugwanira
Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC leka do tuje kwariko baratumviriza ku murongo wa telefone turi kumwe na Nkurunziza Nkurunziza utubwira irindi zina ukatubwira naho uhamagaye uri
murakoze Jean twa Nkurunziza Francine kandi mahera mu kandi ya mahera leka kandi
aho ni he
muri Zambia
murafise ikibazo canke icyumviro
eko murakoze na ndoye nako ndakurikirana uwo mufashoni kuri cyo era maduhaye ni kuri jewe nk'umurundi naje navukiye mu Burundi kandi ndaha ndahakurira ibijyanye rero n'icyo cyumvira kuranje haba amadini yaba amadini y'ubwoko ibyo n'ibintu kubwanje mbona bigiye hamwe ahubwo hozamwo ikintu cyubaka ikintu cy'iterambere igihugu kirete ko kumbure aba hoba ari ibyumviro by'abanyagihugu cyangwa uburongozi butameze neza budafite ibyiyumviro byiza byo gutera bica imbere nayo ahandi hoho kubwanje kubyukuri ibijyanye n'ibyo by'ubwoko cyangwa amadini reka n'ibindi kubwanje mba iterambere ahubwo by'igihugu
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri kumwumviriza ikiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika tubise kandi ku murongo Dieudonné Dieudonné wo tubwira irindi zina ukatubwira naho uri muhamagaye muri he uhamagaye uri hehe ufise akabazo cyangwa icyumviro uterera
Tagomba mbazi akabazo.
Baza?
Nagomba mbazi jani ni nize nilubo ko. Tone, ahali hongi hii na strategi mokolesha kugira ili nizubo ko changi, ili nizubo ko vigile irandura nilini.
Rekabishure? Murakoze? Mumishure, Madame Sebon?
Ego murakoze mushinga ntaye niyo nkuru kuri icyo kibazo ego cyane hariho strategy nkuko wabibajije strategy rero ntizova ku bandi nizova kuri umwe umwe wese izova kuri wewe izova kuri jewe izova ku mubanyi wawe mugabo icyo twamenya ni uko umuntu wese yovuga ati ndafise uruhara mu kuzana amahoro ndafise uruhara mu kumvikanisha abantu ubwo ruhara rero ugaheza ukarusangira n'abandi ukarusangira n'ababanyi nge nuba imico yawe imibere yawe igafasha wewe igafasha umuryango ikongera igafasha ababanyi bawe abanyagihugu n'abandi mbere hanze y'igihugu kuko ubu isi iruguruye ntawavuga ngo Burundi gusa cyangwa ngo u Rwanda gusa cyangwa iki mugabo twese imibane turimo aho umwe umwaba biratuma mbega biratuma bifasha n'abandi bo mu bindi bihugu bigaca kandi uvuga uti ni igiki nanjye nokwiga kiva mu bindi bihugu mu bandi bantu byomfasha bigafasha igihugu cyanje urumva twese rero turafise uruhara hanyuma muri ibi by'ama z'ingorane zo kuvangura mbega twovanguranira kubera iki kuko turi bamwe mugabo ni ukuvuga yuko Imana yaturemye yerekanye yuko wewe ikuremye uko kuko igufitiye uruhara rwawe icyo igomba kuzokora ku isi umwe umwe wese afise impa ntuzenye
impano
umwe wese arafise uruhare Imana yamugereye yuko iguhaye impano izo mpano rero ukazikoresha mu mahoro ukagikoresha mu guteza imbere igihugu cyawe mu kwiteza imbere mu guteza umuryango imbere umuryango wawe urumva rero tukoraba izo mpano Imana yaduhaye umwe wese akagikoresha mu kugarukana ukumvikana no gukundana urukundo rukagaruka sindi ko nishiye neza ikibazo mwabajije
ngira yabumvise neza ubundi dufise ku telefone ni Mugisha Mugisha watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
Hello
Hello uranyumva
ne Leon Mugisha Leon
uhamagaye uri he
ndi hagati mu gihugu mu gisagara cya Bujumbura
urafise ikibazo canke ufise ikibazo yaba intererano utanga
Nafisi kibazo.
Mubaze.
Mufisa batumira babiri. Nda gihereza ku mfaso numwe. Mwumwa muri kumwe ndamuhaye mwiriwe.
Arabumva.
None nashaka kumubaza ingorane mu Burundi dufise. Aratari ikibazo cyo kuvuga ngo banaka ubwoko ubu n'ubu cyangwa buri. Kuko jewe naragiye gusaba ahantu akazi. Muna umweza numva ari namuye ngo muraraba ntabari muri babanze igikorwa kinini bafise cyo guhimiriza cyo kujya yaba ku mutumba yaba hari hose kugira bigishe abantu ibyo bintu bibavemo kuko nkanje narakuze ntazi mama na papa narabuze uwo nsigura ubwoko byemerewe kuba mu gihugu cyangwa byemerewe kuronka akazi narabuze uwo mpa isiguro yazo kuko jewe sinzi ubwoko mvamo kuko mama na papa ntiyambwiye ati mwana mva mu bwoko cyanke ndi mu meze kunuko nuko mu majya mu make rero baracyafite igikorwa nibakomeze bakomeze kabisa haba bo mu madini cyanke hariho hose
murakoze murakoze madame seconde mubivuga kwiki
ego murakoze kuri ico kibazo mubajije kandi nicyumve mushikirije birajanye then yumvira yuko hajya twese tukivuka ukuru ari umwana nta numwe yavuka canke ngo akure avuga ati jewe ndi ubwoko ibyo byose byazanywe n'ingorane igihugu cyaciyemo ingwano hanyuma rero izo ngwano zikaba zakoresheje zitwaje ubwoko mugabo ubirabye ubwoko si bwo bwateza kujya imbere hajya umuntu ntakora ikibi cyangwa icyiza kubera afite ubwoko cyangwa ubwoko ibyo ni byo abantu bo kwikuramo ukaraba niyo n'umuntu yitwara umuntu wenyine apana ubwoko kuko umuhuta akoze ikibi ntiwovuga ngo abahutu bose bakora ikibi umututsi akoze ikibi ntiwovuga ngo abatutsi bose bakora ikibi n'uyo muntu yagikoze abantu boraba hanyuma ubwoko bakareka kubwitwaza namwe mwabye yuko mwakuze ababyeyi batabasiguriye ati muri ubwoko mugabo ubu mukuze mugiye mu kurondera akazi ugasanga ni ngorane sibyo urumva rero ahubwo navuga nti kumenya icuri kumenya ubwoko bwawe ni byiza kuko biguha histoire biguha amavukire yawe umuryango wawe yuva niho umenya niyuja ibyo si bibi mugabe ikibi nukwitwaza ubwo bwoko ukavuga uti jewe ngirire n'aba bandi mugabo ibyo byagushikiye abo bakugirira nabi ntibaguha akazi bitwaje iby'ubwoko ntibavuga uti ni kubera ubu bwoko ahubwo uwo muntu yagukoreye ikibi kubera ububegito bwiwe apana ubwoko bwiwe jenicyo nubivuga ko
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muriko mukurikirana ikiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Madame Seconde Nimenya mu vyo mukora muratanga ibiganiro bitanga icyizere iyo muriko muratanga ibyo biganiro cyane cyane muriko mukuvuga nko kibazo nk'iki mubona abantu bavyakira gute ko muratanga muratembera mu bice bitandukanye byo ku isi mubona abantu bavyakira gute ko ni kibazo kitoroshe
abantu bavyakira neza biva ku bibazo mba ndiko ndavuga ku bantu bahari kuko ibindi wacu by'amoko harahonje ahandi bafise izindi ngorane ngira ngo nk'iz'amadini tuvuge ahandi nkaja mu by'ingorane zo gutandukanya ibitsina ibintu nk'ibyo mugabo hose jewe ngomba ko mfasha abantu singenda ngomba ngo mvuge ngo mwebwe muri hejuru y'abandi canke mwebwe muri munsi y'abandi oya ngomba yuko abantu bamenyera yuko twese n'ukuri turi bamwe ntidutandukanye ikidutandukanya ni gito cyane ugiye kukigereranya n'ibyo dufise n'ibiduhuza urumva rero ibiduhuza ubwo buntu tukabugendera ko tukamenya ko twese turi abantu twese dushaka bimwe dushaka ko kumererwa neza imiryango yacu ikamererwa neza abana bacu bakamererwa neza ibihugu byacu bikamererwa neza urumva ibyo ntawo byanka mugabo ikigora ni uko kwinjira mu mitima y'abantu nyine ukavuga uti ikuremwo ibi byo kuvangura amoko ikuremwo ibyo kuvangura amadini kuko Imana ntiyaremye amadini Imana yaremye abantu Imana ntiyaremye ubwoko yaremye abantu ibyo byose byagiye kuzanwa n'abantu bo nyine nicyo gituma rero n'ubu batobikoresha ngo bankane kuko umuntu umwe akoze ikibi ntaca avuga ngo mvugiye ubwoko bwose umuntu akoze ikibi ntibace bavuga ngo n'abateroriste ngo baroprezantire idini urumva rero tukamenya yuko umuntu two muraba ku giti kiwe ku byo yakoze ari byo twomujija ngira niko nabivuze
mwamufatira ko iyo muriko muratanga ibyo biganiro mu bice bitandukanye muba murimwo nta bantu babona kumenga mufise umwizero urengeje umuntu afashe akabona uko ibintu byifashe muri iki gihe ko ivyo bibaza ahubwo gutandukana ariho nayo matata bivamwo umuntu abona mu bice bitandukanye byo ku isi
oya umwizero urengeje kuko ubirabye n'intuze novuga n'imigwi mikeyi igendera ku bintu byo kuvangura abakundana abumvikana nibo benshi nicyo gituma rero si umwizero urengeye birashoboka ko dushobora kwankana turashobora no gukundana urumva ntacyo bibuza mugabo ni ntuze y'umwe umwe ni ishaka ry'umuntu umwe umwe twese nta n'umwe ashobora kubigushyiramo utabishaka mugabo birashoboka nicyo nagomba gushika
murakoze radio ijwi rya amerika i washington dc kubacugura amaradiyo yanyu muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga ku ijwi rya amerika aho turi kumwe n'umutumire madame seconde nimenya dufise ku murongo wa telefone nsengiyumva uratwumva
mwiriwe neza
mwiriwe watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ubunye tuvugana ndi Bujumbura mu Burundi nkaba nitwa Nsengiyumva Elias
mufise ikibazo canke icyumviro muterera
ndaterera nongera mbate
mu
misi heze nyenicyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Nkurunziza yarigeze kuvuga yuko twarengera ibintu by'ubwoko tukitwa abarundi gusa conyene mpora niyumvira yuko iyo umuntu avuze ijambo ubuhunye urabona yuko biba rikwiye ku isi yose kubera ubuhinga bwa none womumbariza uraca umumbariza uwo mutumire noneho naje wareka aranyumviriza yuko hari icyo yabivuzeko kuko baciye batangura bamwe bamwe kugira icyo babivuzeko bamwe bavuga yuko ari ukwikunda cyane abandi bakavuga yuko abivuze hageze mbeko akandi kabazo hagira kabiri muke mu mumbariza mbega yuko ubu unye abajyana bapfa ibicanke biriya bari mu moko yose ndetse no mwiyo leta nyene ya nyene icyubahiro president Nkurunziza ikaba irimwo amoko yose hari kibazo byaba biteye wewe abibona gute nashaka ampe umuco murakoze cyane ku mwanya mu mpaye ku kigamere
murakoze reka bishure madame nimenya
ego murakoze kuri icyo kibazo bido bibazo bibiri mushikirije yuko twitwa barundi ego cyane tura barundi byo nivyo mugabo yuko umenya ntuze umenya icyo uwuri umuryango wawe nta kibi na kimwe kirimo ikibi ni mu gihe wo kwitwaza uwo muryango wawe kugira korera ikibi mugenzawe korera ikibi uwundi murundu korera ikibi uwundi muntu naye handi yuko umuntu amenya ati njewe ndi ubu bwoko navukiye aha abiwacu bavuye aha ibyo nta ngorane n'imwe birimo ahubwo ni byiza yuko abantu bimenya icyo bari uko iyo uzi uwo uri niho umenya iyo uza ibyuko bavangura rero ku kibazo yashikirije cya kabiri bavangura mu mareta n'iki ni nk'uko nari nabishikirije ku kindi kibazo cy'umunywanyi yabajije abavangura si kubera ubwoko ubuntu bavangura baba bitwaje n'uburyarya niko nobyita urumva ni cya cyiyumviro cy'uko umuntu yitwaza ati hari ubukene mu Burundi hari ubukene bw'ibiti hari ubukene bw'amahera rero uhashitse ubwa mbere reka nyaragutse yihe ahabiwe hanyuma abandi nabo ntibaronke urumva ibyo byose rero si ibibazo bivuga ngo ni kubera ubwoko bucanke oya ni kubera umuntu wenyine ku giti ciwe aba ari kwakora nabi urumva ibyo nibyo rero abantu bavuga bati tubigwanye umuntu aronka akazi kubera abishobora apana kubera ubwoko cyangwa intara cyangwa ibindi mugabo kubera ashoboye gukora ako kazi kandi agakore neza yunguruza igihugu hamwe uvuga uti iminsi namaze ku isi ngibi ibintu nakoze imana yampaye nguko ingene nazikoresheje kuko n'ukuri nicyo gituma turi ngaha ku isi nayo ahandi abantu bazoguma bajyana kuko bose baguma baraba ngo noja muri leta ngira niho noronka agahengwe ariko leta ntuze nibaza akazi kayo umuperezida cyangwa abatwara ibihugu akazi kabo kwaruku kuzana amahoro mu Burundi cyangwa mu gihugu icyo ari cyo cyose ni kuzana amahoro bakareka abantu bagakoresha impano zabo mu bintu byose bagakora ibintu byose kuko twese ntidufite impano zimwe kandi nicyo giteza imbere igihugu
ubundi aduteye akamo ni bimenyimana wiriwe utubwire irindi zina naho uhamagaye uri irindi zina ni nde kandi muhamagaye muri he
jewe irindi zina nitwa bimenyimana renova nk'abandi bizihuburundi
aho ni he
bujumbura mu Burundi
mufise ikibazo mubaza canke icyo muterera
ningi mere ano mubisanzwe yo kuri icyo kibazo nabonye uwo madamu ariko arayaga ko nandamara mukije sanze
arabumva
amutsegura ni mwiriwe namu
ebe icyo gihugu ino mu Burundi yidufatiye kuri cyangwa se zara byose urabona amareta naho abantu bagiye cyane ibisanzwe birara abazungu nibo babanje kuza nk'aho mbona amerereye mu Burundi akwima abantu amaturi nyine bakabahenda ku buryo mu rwego runaka nawe kera ino mu Burundi nta bintu by'amoko byari bihari ariko rero kumva ko abazungu bagiye barakoroniza Burundi bose bagiye kurabona abantu mu kigo cy'abantu rero umugerane wawe kiradukiraho amajyaruguru y'amerereye y'igihugu agenda arakurikirana nyine yose mu gihugu nyine bya amoko ariko ukuko biro biriko birahinduka mbona none abarundi ariko baramenye icyarice ubwo yuko bose batagiye igihugu bagerageje kubirimo ngahuruga nta kibazo ariko urumva nera kamara abarundi bose yuko atamune wowe turi mu ngano zo ariko dukoreye naka cyangwa imidini runaka ndetse n'amadini n'ahantu bishatse n'ibyose
ndumva
rero abarundi ubu muri gusingana cyane bariko baratahura icyo gihe bataba ari abarundi gusa
Madame Sagoni nimenya aravuze ngo nta moko yarahari muri kahise icyo cyumviro muragisangiye Hello
Eri amugabo ndibayitwaza ndibayitwaza
ariko haramoko
Yego kuko urumva umwe wese yavutse avuga ati mvutse muri ubu bwoko hari abami hari abahutu hari abatutsi hari abatwa ibyo byaramye mugabo ntibabyitwaza ntibabyitwaza nk'uko intwaro zaje mu nyuma zabyitwaje hanyuma yavuze ati abazungu nibo bazanye ubwo buryarya bwo kwankana mu moko nibyo muri histoire twarize yuko abazungu baje gukoloniza igihugu hanyuma ingene bashaka kugumaho ko baciye batangura kugabura bakazana intuze amadivize mu bantu kugira ngo biyorohereze gutwara igihugu ariko rero ubu kolonizasiyo yarahetse independansi iraza hanyuma abarundi bonyine baritwara nibyo abarundi nabo babatwaye nabo baje ngira badafise ngira mu gifaransa bacite experience mugabo baje batazi gutwara igihugu bigira ku kazi niko novuga baravuga amakosa rero bakoze yazanye ibintu bibi cyane mu gihugu ibyo ntidushobora kuvuga ngo ntibyabaye kandi byarateye ingorane nyinshi urabona n'ubu zikibandanye abarundi ni uko twamenya yuko abazungu ntibagikoronize uburundi ubu abarundi bonyine baritwara iyo histoire icyo yatwigishije ni uko utanguye kugabura abantu utanguye kwigisha amacakubiri byose birazana ingaruka mbi urumva rero nitwige reka kuguma tuvuga ngo abazungu bazanye ego barabizanye ariko tumenye yuko turinda kurekura bimwe tukiga ahibye ibyigisho ingorane zose ziducishamo mugabe ibyo byigwa rero tutabikoresheje muri ubu buzima bwa none ni nk'uko na twebwe twoba dusubiye muri kolonizasiyo tukikoloniza ubu nitwe twoba turiko turikoloniza kuko nta muzungu ariko arakoloniza rero abarundi bo nyene barashobora n'ukuri umwe wese ahari akavuga ati jewe ndafise ububasha bwo kuba umuntu ameze neza kandi ashobora gukorera igihugu nkafasha abandi umuntu ntiyame yiraba wenyine cyangwa avuga ngo nje ndabye umuryango wanjye gusa mugabo twese tukaraba kure ntiturabe ibitwegereye gusa tukaraba kure tukarangane dushobora gushikanya igihugu kure
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Sat Ijwi rya Amerika Washington DC muwandanya gukurikirana ikiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika radio yanyu aho turi kumwe n'umutumire Madame Seconde Nimenya tukaba turiko tuvuga ku kibazo cyo guhuza abantu bafise ivyo batandukaniye ko kubijanye n'imico ibara ry'urukoba ubwoko idini igitsina hamwe n'ibindi bibatandukanye nashaka tugaruke kuvyereke mwuga wanyu murandika ibitabo muratanga ibiganiro bitanga icyizere mukongera mugafasha abandi gukura ivyigwa mu bibazo baba baciyemo ivyo vyabajemwe gute
njemwo ntereye nanje kubyanshikiye gikura hanyuma nkaja mu gihugu nkuko mu kirundi babivuga ngaca mu ngorane zimwe mugabo kandi nkabona yuko ingorane biva ngene tuzifashe urumva ingorane zirashobora kugutuma ukura ugatuma ukomera umutwe mu byiyumviro hanyuma utadifashe neza naho nyene birashobora kugutuma ucugirayo urumva rero nafashe nti izo ngorane ko naziciyemwo reka ndabe ngene zomfasha zigafasha n'abandi ahubwo nabo nyene guca mu bibazo barimwo kugira ngo babirengere icyo nari nakomje kongera ku kibazo cha cy'umunywanya yari amaze kubaza ikibazo imbere y'uko tugira akakaruhuko nuko urumva muri ibi bintu twabayemwo mu Burundi byo kucanamwo by'amoko n'iki harageze ko dutangura kubabariranira sabedi tukagiranira ikigongwe kubera bose barabuze bose baragize ingorane mugabo tudatanguye kuvuga tuti duheve bimwe muri pase tubisige muri pase tubisige muri kahi hanyuma dutangure ubuzima bushasha twumvikane turabe imbere ntidushobora kuja imbere tuguma turabe inyuma urumva rero nico nari nagombye kumushikiriza kandi nibyo nshikiriza no mu byandiko byanje yuko nibyo ko umuntu afata umwanya akiyumvira uware ndinde nshaka iki mu buzima mbe nogishyikira gute hanyuma rero akavuga ati ibyo nize mu buzima bwanjye nibihe byomfasha kubandanya imbe nibihe ataco bimfasha mbe ndashobora kubihindura udashobora kubihindura rero bihebe upardon kandi n'ukuri wiha amahoro urondera amahoro mu mutima wawe kuko udafite amahoro wewe mu mutima wawe ntushobora kuyaha abandi udafite urukundo mu mutima wawe ntushobora gukunda abandi nicyo rero namashikiriza byaba mu byo nandika cyangwa mu byo nshikiriza mu makonferansi
mwize ivyerekeye kahise muri universite muri kaminuza y'u Burundi imbere yuko mwimukira muri Canada aho mwize muraronka urupapuro rw'umutsindo rwa maîtrise mu bijanye n'amafaranga bita finance mu rurimi rw'Igifaransa mu nyuma yaho muronka urundi rupapuro rwa maîtrise mu vyerekeye gutunganya neza amashyira hamwe agira imirimo y'ubudandaje ibyo bintu mwize ni ibintu bikomeye byari gutuma muronka amafaranga menshi n'ibiki niko kimwahisemwe kubiheba mugafata iyindi nzira
amafaranga menshi sindabizi mugabo icyo byamfashije ibyo byose nize nuko byanyuguruye mu mutwe bikanyugurura rero nkavuga nti naho ntobikoresha mu kazi nkora byose hajya ntihabura icyo ukoresha mu byo wize mugabo akazi nagomba gukora nakoze ubuzi butari buke mugabo namye nshaka gukora ibintu byo kwandika nico champa n'ukuri umunezero mu kazi hanyuma rero ndabona nti ni gutangura nkandika ndatangura buke buke hanyuma mbona ndabandanije rero ndabona nti ibyiyumviro nanditse birashobora no gufasha abandi niho naciye ntangura rero kwandika ibitabo byo gusangira n'abandi
kenshi umuntu aravye mu mico yacu mu Burundi abantu ntibashikise kenshi bavuga ibintu biraba ubuzima bwabo ku giti cyabo washyira nko mu bitabo baba bandika canke babivuge ngo mu biganiro bariko baratanga canke basangira ivyumviro n'abandi uwo muco mubona gute mwe kumwa hisemwo kuvuga ubuzima bwanyu bwose mukavuga uko bwagenze ibyo mwaciyemo
ego basha kandi urumva ngitangura na jewe ntibyanyoroheye kuko nari mfise nyene na jewe ico ciyumviro cuko nta murundi avuga ivyimuhira nta murundi avuga ubuzima bwiwe siyo ntuze siyo mico twakuriyemwo mugabo ugeze ahantu ukavuga uti uko kutimenya kutivuga niko ngira ngo ahubwo gutuma umuntu aguma ahisha mu mutima n'ibimubabaje ugaca usanga rero ingenu byerekana muri ntuze mu mibano ingenu byerekana kubera ababihambye mu mutima niho hawe uca usanga n'inzanko nyinshi mbere cyane mu mibano kubera yuko iyo migenzo yuko atawuvuga kimubabaje atawuvuga ubuzima bwiwe mugabo kuvuga ubuzima bwawe si kuvuga ngo uja kuvuga ibintu byose bitakenewe no uvuga ibintu ubona yuko byofasha mugenzi wawe ubona ko byofasha umubanyi ubona ko byofasha umuntu mu muryango naho yoba ari umuntu uvuga uti uyu muntu no kuri yarankoreye ikibi ukiyumvira uti none nishyize mu ntuze mu kibanza ciwe jewe nanjye muri iyo ntuze muri iyo situasiyo nari gukora gute ukaraba uti ikintu cyiza covamwo muri ibi ni ikihe reka rero ndacandike hari naho uyo muntu mbere azogisoma akavuga ati ego na jewe birafashije ni kwivura ngira ngo mu mutwe no mu mutima
ibyo radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika aho turi kumwe n'umutumire wacu Madame Segonde Nimenya dusubire ku mirongo ya telefone ndabona Ndagizimana aduteye akamo Ndagizimana wiriwe
neza murakomeye ku Ijwi rya Amerika
turakomeye tubwire irindi zina naho uhamagaye uri uhamagaye uri he
mugaye ni mu Rumonge
mu Burundi
yego
mufise ikibazo canke intererano
yego me intererano ntanga ndaryohe cyane kubona uwo mutumire yarize kahise kuri kaminuza y'u Burundi nukuri ituma ngeherwa cyane kuko ndibaza ariko nza kumaza mu nyuma ndiko ndasozera hama ndiko ndumva yuko icyo kirango ariko aravuga yuko ubutandukane bw'urukoba bw'amadini canke ubwoko nyene nta kibanza gifite mu mutima kuko uriko araba izo ntambara ziriko ziravuka mu za Yemen mu za Iraki mu za Congo mu za Nigeria mu za Mali bose abantu bumva bariko barapfa ngo ubundaka bwateranye ngo bupfa ngo ubwoko budasangiye ubwoko ukibaza ibyo bintu iyo byaje bituruka aho umuntu abona yuko badasangiye imico bakabona amubona nk'umwasi ngomba kumubaza ibyo umuzi alo
mubandanye
yego bakumata kubona ibi bintu umuntu atabona ngo basangiye ubwoko badasangiye urukoba ino mico wewe byakumata yapfuye kugira ngo umuntu abone yuko ubundi ari umugesera devanoi hama nkashaka kumubaza mu Burundi urabona igihugu vrema atagitekanye urabona kuva mu kigo cyasima akahise kuva siyekle no kuva sizieme siyekle aho ibigo bitabwaho kuko yavuze dijitire biraduga gusa mu myaka 21 hari ibintu byasigaye akagungira ibintu bigiye gukangura abo abazungu bobo baje kudushwaraho ikome nta kubidi harimo aricyo muri Congo yitwa yaro tamuri ya sekere da yuko yari tingo nubote mo numbere karamite yari tingo muri tabu yari tingo yuko ukuri abazungu bake
munyarutse abishure
baraje mu bihugu bya Afrika barigisha abantu ukabone yuko bagiye kugira ne neza batatse mu biro bya moko ari ubona hamwe yavuze ikintu abadirija basubiriye rezo tukubona yuko nkuri batwitwaye ngo nari nta kubideha uri ko araba mu bihugu byose byo mu Afrika
munyarutse abishyure
alo
munyarutse abishyure ikibazo cyanyu cyo mu magufi
batimangira ku biro byo kirango bagende batwara abanyagihugu bya Afrika bashaka kubaza kwize kahise ko mu Burundi n'iki kintu bema n'ukari ari mu America azo garda umutima kuri souvenir ku gihugu cyo cy'amavuko cy'u Burundi
murakoze reka bishure madame second
ndarambaye sinatahuye neza ikibazo washora kunjira mu make
gafite wasubira ukamubwi ukabaza ikibazo
oya dite muri majambo make
ariko arabaza muravye muri kahise ariko aravuga ko kubera mwize kahise vyaciye mushimisha uravye nk'u Burundi kuva ku ntwaro z'abami ivyo bibazo by'ubwoko bitakoreshwa ngo byo bavyavuye he kugira biri ikibazo gikomeye kikibonekeza no
ego urumva yabivuze ahubwo mvye apfute yuko zatanguye kubera yuko abazungu bashitse muri Afrika babonye yuko hari inkomezi mu boyisa ba autochtone no kuvuga abanyafrika baba mu bihugu byabo bari bafite inkomezi hanyuma abazungu rero barondera ingene botandukanya abantu kugira bagire ingufu urumva neza turabizi urumva mugabe ingorane nibaza yuko nk'abantu bavutse mu myaka ya 1980 ibyo ntabyo bazi cyane hanyuma sindabizi ko byigishwa cyane muri histoire mu mashure ko abantu batamye bankana ni ukuvuga rero yuko abantu bigeze kumvikana n'ubu bishoboka abazungu ego barabizanye none cyo twabyizemo niki twe tukavuga tuti twarize yuko umuntu wari we wese si n'umuzungu gusa wari we wese akoresheje urwanko akoresheje gutandukanya biroroshe konona kurusha kubaka biroroshe urumva rero nitwebwe turinda ku mpaganga kugarda umutima wacu urumva tukagumana inkomedi z'uko tutemerera abantu ko baza kudutanya kuducishamwo kudushyiramwo urwanko uwo ari we wese si umuzungu gusa n'umurundi nkawe arashobora kuzana urwo rwanko urumva rero ubu iby'abazungu byaragiye hariho independence igihugu carikukiye mugabo abantu nabo nyene ko bikukira bakamenya mu byiyumviro byabo yuko uwo ari we wese aje kugucanishamo uwo muntu ari umwansi ahubwo niwe mwansi kurusha ibyo ariko arakubwira ngo ucanishe mu bandi
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ubundi aduteye akamo ni Clement wiriwe
mwiriwe cyane
watubwira irindi zina ukavuga n'igice uhamagaye urimwo
yego nigira neza
uhamagaye urihe
mpamagaye ndi mu Kirundo mu Burundi
ni kibazo ubaza intererano
ego ni kibazo ushaka kubaza
mubaze
ese ubundi abo bari kubavuga ngo ni ugusubiza hamwe ko hashize igihe kitari gito tubona ku mbuga ngurukana bumenyi agatotezo abantu bandika ngo mwaro sinzi icyo bayihora sinzi uko ngene byogenda nk'uwize ibintu bijyanye ibyo gusubiza hamwe byakahise ku Burundi arashobora kutubwira igituma baguma batoteza ibyo by'intara ko bifataniye hamwe n'ibintu by'ubwoko twumva
tubwira muri make ni kuko bavuga mwaro nike baba ariko baravuga n'ibihe bavuga kuri yo
oya n'ukuri ikintu mu bisanzwe nk'ikintu kwitwa kitagaragara neza cyose usanga bavuga ngo ni mwaro ntituzi neza na neza igituma bavuga mwaro habitse kahise ku Burundi ashobora kutubwira akatumenyesha na kera ko ariko byari bimeze hanyuma tukamenya icyatumye abantu batangwa kubyumvira ko
hari icyo mubivuga ko madame
icyo ngomba kuvuga nuko ko avuze byo kuhinga ngo kanamenye bavuga mwarumba nta udico biva koko naje nta byonzi kanta nivyo ndasoma mugabo ico nibaza bishimbi ngorane muteye nuko ibi bisa nuko kwankana nyene umuntu ahereye ku bwoko hariho nivyo kuma kuntara nize rero byintara nindi ngorane abarundi dufise nico gituma byose umuntu avugira hamwe avuga ati abantu nukumenya yuko twese turabantu ntacho bivuze ngo uba ngaha no nta twese turi bamwe turabarundi turabantu ibyo ntara byose ni ibintu byazanywe na twebwe abantu nyene ni nzanko abantu biyumviriye n'abadakoresheje ubwoko bagakoresha intara kugira naho nyene babandanye bavangura urumva ibyo byose rero ni umuntu umwe ateza kumenya ati ibi sibyo ukamirira kure wumvise uzitwaza yego nicyo nagira nshikiriza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Iki kibazo turiko turavuga c'abantu baba batandukanye umuntu afatiye ku bwoko amadini baragira urukoba intara imico ni kibazo kiboneka hose ku isi. Witegereje waratembe aho genda uratanga amajambo ubona aho bikaze cyane kuruta handi ari hehe witegereje intara zo ku isi.
Sinovuga ngo habira kaze cyane kurusha handi biva ku gihe ibihe bantu tuba turimwo nk'iwacu mu Burundi nibaza ko byatanguye muri imyaka ibiri heze mugabo kenshi hari aho ibyo bintu biboneka byahahora biba byahahora mugabo bikibonekeza bitewe n'ikintu gica gituma byose bija hanze uravyumva ahandi naho mu bindi bice haraho biva kuri aya ma election mu gacibona uti ibizahahora byinsize nzanko petetse nti ntawahora yubahuka kubivugira hejuru mugabo hajya umenga mu kirundi bati mugani ngo nyamba ngo umwotsi inzu
ngo canke nta ngo ntamwo ngo buri sato bidahizwe
ibintu nk'ibyo mugabo biba byahahora ngira byari mu mitima ibyo twavuze yuko kenshi mu mico yacu tudaseru icyo twiyumvira mugabo tutaba tumerewe neza bigaca bija hanze rero iyo bigiye hanze kenshi ni byiza naho bivamwo bibi hako umuntu agumiza icyo gihute mu mutima iyo kimenetse hajya ubukize haba hageze rero yuko abantu baja hamwe akavuga ati ingorane ntitukiyisubiza inyuma iri ngaha yaserutse nuwahora yinyegeza ntakibishoboye none dukora iki mugaca rero murondera inyishu y'icyo kibazo kugira mutere imbere nayo ahandi ni ukuri abantu batagiye hamwe ibihugu byose bizoguma bisubira inyuma hanyuma usanga twakoreye ubusa abasogokuruza bacu bakoreye ubusa kandi ubu tufise ububasha bwinshi kurusha meno ibyo basogokuru n'abasogokuruza bari bafite
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ubundi dufise ku murongo wa telefone ni Louis uratwumva
ndumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
je nitwa Ndarishize Louis nkaba mba mu Cibitoke cya Rugombo
naho ni mu Burundi
yego ni mu Burundi
mufise ikibazo mubaza canke icyumvire muterera
je ni icyumviro muterera
mu
byo kuri nk'uko uyu mupfasoni w'umutumire yabivuze hari ibintu byose ni kubera abantu cyangwa ata kwihangana batoleranse nk'ubu nk'akarorero je mbana n'umupfasoni je ndi umwisilamu ako wewe n'umukatolika ariko twese umwe wese arafite igitabo yemera n'icyo ubundi yemera mugabo iyo abantu babana bumvikana haba ukwihanganirana usara tangora ni kuko tenda zihari nk'abantu babagabo cyangwa abapasoni basaba babanye ari mugabo n'umugore mugabo basangiye idini mugabo basara bafite amatati mugabo nka twebwe nta matati ayo dufise icyo ni cya mbere hano icya kabiri nk'uko abandi bariko baravuga ku byerekeye ibyo kuvuga yuko mu Burundi ngo n'abazungu buba barazanye ibyo byo kuvuga ngo abahutu abatutsi cyangwa ibiki ibyo byaranyeho kuko ibyo byose abazungu niba baje nko mu gihugu cy'amajyana umunani na kangahe ibyo by'ubutu n'ubututsi bwariho umugabo igikuru ni uko babana mu matandukaniro yabo mugabo akumvikana ikindi nohereza ko natwe nko mu ntara ya Cibitoke muri za 1997 twarigeze kugira amatati y'abantu bitwa ko hariho abanyecibitoke bo ngaho babasangwa n'abandi bitwa abanyecibitoke usara basuye nka basekuru canke base bajye bava nka ruguru batugaca tubyita ngo nabakuyakuya mu bezi byose byavana n'uko usanga haba hariho igituma icyo umuntu ashaka gushikako nicyo gituma rero je kuri ibyo byo mukaso navuga nibyo hamwe abantu bogira kwihangana bakagira gute ni kuvuga abantu bashaka gutera imbere kuko nka jewe ndi mututsi hariho je abahutu twumvikana gusumbya abatutsi bitwa ko dusangiye ubwoko ibyo ni ibintu biriho mu buzima nicyo nashaka gutera imbere.
Murakoze cyane Masari Katera arangira ariko nashaka ndababaze ikibazo nk'uko mu byo muriko murakora ubu muri ibyo biganiro mutanga bitanga icyizere ibitabo mwandika no kugerageza gufasha abandi kugira bakuri ibyigwa mu bibazo baba baciyemwo kuri iki kibazo twariko turavuga ni ikibazo gikomeye cyane abantu bibaza bati naho umuntu ashobora kwibaza ko ashobora kuba hariho umwizero canke hariho abadafatira kuri ibyo bibatandukanya hakiriho abantu bakiri benshi babifatira ko hakiriho n'abanyepolitike twariko turavuga ko n'inzira yoroshe kuri bo kugira bashike ku butegetsi n'ubuhe butumwa mwoba
nibaza ngo ubutumwa notanga nuko twamenya yuko nta ingorane ntizubaka urugo ntizubaka igihugu ntizubaka isi urumva rero tumaze kubona ingwano zimaze kuba ku isi ingwano zimaze kuba ku Burundi mu bihugu bibanye tukabona rero aho zavuye sinumva ingene twoguma ariho tubandanya tuja nibaza ngo umwe wese arafise uruhara mu gutanga iciyumviro mu gutanga impanuro kandi mu kwihanganira abandi mu gusaba ikigongwe yubona ko warenganije umuntu hanyuma ukamenya yuko hari ibyo ushobora guhindura hari ibyo ushobora guhindura ushobora guhindura rero bihindure abanyepolitiki nitwe tubatora bo bitora nico gituma rero uruhara ruguma rugaruka kuri twebwe n'ukuri turafite ububasha bwinshi mugabe nyine tubukoresha biva kuri twebwe.
Hari nk'ibice ubona cyanke birimo abantu boba barashitse kuri icyo cyumviro uri kuravuga cyo kwihanganirana cyo kwemerana n'abantu babatandukanye bakabona ko bitanga ingufu aho gutera ibibazo abantu baraho ibyo bibazo bikibonekeza abafatirako muri make
ego ahantu henshi barabona yuko utagiye uraraba utagiye uraraba umutima wawe ushobora kugwamo muri izo ntuze muri izo ndyane nicyo gituma rero abantu benshi ubu barahagurutse kugira ngo bahagurukire uko gushira hamwe uko guhuza abadasa guhuza abadafise imibere imwe mugabo bakabona yuko mwese ahubwo uko kudasa ari ubutunzi bw'igihugu kandi ari ubutunzi bw'isi tugashyira hamwe ibyiyumviro bidasa ntiduteza gusa kandi ntiduteza kugira ibyiyumviro bimwe ahubwo tugasa ibyiyumviro bimwe niho dutera imbere kuko umwe wese arafise intererano
murakoze yari madame seconde nimenya twako tuganira ku kibazo cyo guhuza abantu bafite ivyo batandukaniye ko kubijanye n'imico ibara ry'urukoba idini igitsina canke ubwoko turashimiye rero mbatumire mutumire wacu madame seconde nimenya turashimiye kandi namwebwe mwaduteza amatwi n'abaduteye akamo kugira batanye intererano n'ibibazo babajije muri iki kiganiro mugire ibihe byiza mubandanya mudukurikirana ku ijwi rya Amerika.